Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abasantere batatu n'umujyanama wambura matari w'intara ya Rumonge barafunzwe, barazira kwiba ibikoresho byari bigenewe gusa n'amashuri. Abacuruzi muri komini ya Kabarore babujijwe kurangura ibicuruzwa byinshi kugira ngo bimwe bidacuruzwa magendo mu Rwanda.
Mufashiri haja vanyo, jose mutaje, mushiri ya wanyama hanga gobiliri. Mufashiri gori, mushiri ya wanyama hanga gobiliri. None mulikomu kanyuwa maso kutula soji. Sinakuna humiduru ni nyamu ni ofroja fata fata. Genda mwizane, none mwizana mbuka.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavuze ataha ibiro bikuru by'intara ya Kayanza mu ntangiriro z'uku kwezi. Mugume ku maradiyo yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya no hindo kwise mwateguriwe kandi izwa no byenzi wacu aduyize bigira imana aduyize wirweho
mirwe neza Venice tuyahere ku mugabane wa Afrika. Igipolisi mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria cyavuze ko cishye abantu batatu bitwaje ibigwanisho ejo ku mutsi wa mbere. Hari gihe umugwi w'abagizi ba nabi watera ibiro bya komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora. Ni kimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa mu mabiro iyo komisiyo imbere y'amatora tekanijwe mu kwezi kwa kabiri muri Nigeria kumwakuza. Abategetsi b'iyo komisiyo bavuze ko ibitero ku mabiro yayo bitazobuza kw'amatora atunganywa. Bivugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika yaremeye kuzoha umugabane wa Afrika imiliyaridi 55 z'amadolari. Umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano muri White House Jack Sullivan yavuze jo ku mutsi wa mbere ko ayo mafaranga azotangwa mu kiringo cy'imyaka itatu akazofasha mu bisata bitandukanye. Amerika yemeye ayo mafaranga imbere y'inama y'iminsi itatu ihuza abakuru b'ibihugu 50 bya Afrika na Amerika itangura kuri uyu wa kabiri hano i Washington. Jack Sullivan yavuze ko aya mafaranga azofasha mu bijyanye n'iterambere, kugwiza ubutunzi, amagara y'abantu hamwe n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Sullivan yavuze kandi ko aya mafaranga atazotangwa ibihugu bya Afrika bibanje gusabwa kwemera ko bidashyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatatu ibihugu 13 bya Afrika byahisemo kutagira icyo bivuze igihe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hari tora rinegura Uburusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Irani ejo ku munsi wa mbere Irani yavuze ko yishe inyonze umunyororo agira kabiri yagize uruhara mu myerekano yabaye mu gihugu cyose. Yatanguye mu kwezi kw'icyenda inyuma y'icwa ry'umwigeme yari mu minwe y'igipolisi kubwo kutitwikira mu mutwe uko bibereye. Itorokanzo ry'amakuru Mizane giye gukira ubushikiranganji bw'ubutungane muri Irani cyavuze ko Majidreza Rahnavarde yanyongewe mu gisagara cya Mashhad nko kugabisha abandi. Yagirijwe gucumita n'imbuga itabajeje umutekano babiri mu kwezi guheze muri icyo gisagara. Hari nyuma yo gushavuzwa n'ubwicanyi bwari ko bukoregwa abari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatanguye mu gihugu inyuma y'urupfu rwa Mahsa Amini w'imyaka 22 yiciwe mu minwe y'igipolisi. Umuntu wa mbere yaciriwe ubwo gupfa yagirizwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myiyerekano yanyonzwe mu ndwi iheze muri Irani. Tukiri kuri Irani, Irani nyene ejo kuwa mbere yarafatiye ibihano abakuru b'ibigo by'iperereza by'Ubwongereza hamwe n'igisirikare ndetse n'abanyepolitike bo muri icyo gihugu hamwe n'Ubudagi. Ibikoze mu kwihora Uburaya imbere y'uko nabwo bufatira Irani ibindi bihano bishasha. Mu kiganiro n'amenshi makuru akunze kuremesha buri ndwi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Nasser Kanani yagirije abanyaburaya kugira uruhara mu bibera muri Irani, yongera avuga ko ibyo bihano biciye bijya mu ngiro ejo nyene.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makuru ajyanye n'umutekano muke muri Afghanistani, abantu bashika kuri batatu barishwe igihe abagabo bitwaje inkoho batera ihoteli ikunze guhurumbirwa n'abagwizatunga b'Abashinwa. kumugwa mukuru wa Afghanistani ejo kumusi wa mbere abanyagihugu bayibonye bavuga ko haturikijwe ibisasu bitari bike kandi byarekuye n'umuriro mwinshi ishyirahamwe ritabara ry'abataliyano rifise ibitaro hafi yahabereye icyo gitero ryavuze ko ryakiriye abantu 21 barimo batatu bafuye bagishika kwa muganga ariko ntiryavuze nimba abafuye ari abasivile cyanke abakoze icyo gitero. Mu makuru y'inkino, inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Katari kuri wa kabiri niho zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruhuza Argentine na Croatia mu gihe ejo ku munsi wa gatatu Ubufaransa buzohurana na Maroc. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana w'iyindwi dutanguye ku itariki ya 18 hagati y'imigwi ibiri itsinda mu nkino z'uyu munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu.
Urakoze abize bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akademo radio yacu ze wakademo.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni vo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu ntara ya Kayanza abacuruzi bo muri komini ya Kabarore barinubira kubabuzwa kurangura ibicuruzwa byinshi. Ikemezo cyafashwe na Mbura Matari w'intara ya Kayanza afatanije na Mustanteri w'iyo komini kugira ngo bace intege abacuruza magendu ibiribwa mu gihugu baturanye cy'u Rwanda. Inkuru ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Isoko ya Kabarore iri ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza werekeza umugwa mukuru wa komine Kabarore ihanura ubibe na karere ka Nyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Abayidandarizamwo n'ahandi bakuru bidandazwa atari mu maduka manini manini ari ku mugwa mukuru w'iyo ntara, ariko haraheze ikiringo cha baba mezi abiri hafashwe ingingo ruhasha kuri abo badandaza bo muri komine Kabarore. Iyo nayo ikababuza kuja kurangura ibidandazwa uko bishakiye na cyane biribwa nkuko babyiganiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika babasanze aho bakorera.
Ikintu bigenda ikintu twemereye gufura irangura y'imyumbati nta kibazo, mugabo ikintu cerekeye nk'ibiribwa umuceri biharage amavuta baratugerera. Ni ukuvuga kuwa kabiri kutoye ngo ugende urangura ibiro 25 by'amamesa, igisini cy'umuceri n'ibiro 50 by'ibiharage, nibyo twemereye kurengeje ni kibazo.
Abadandaza bo mu isoko y'Ikabarore no mu mabutike ayegereye bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira, bagasaba gutezurirwa kuko ingorane zababanye umurengera.
Amatagisi turatanga muri komine Obeli tukariha kasha tusanga umudandaza ntariko aridegenda twaridoze hama turatekereza twemera amategeko kuko nta kundi byogenda.
N'abanyagihugu nabo nyene bakavuga bati ibintu byazimbye ibiharage byaduze amafaranga arenze umushiri nuko aridoga kabisa. Ni kibazo rero abantu tegeswa kineye kuraba basubira twemerere turangure se tudandaze tuteze imbere igihugu.
Amakuru abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakuye muri iyo komine yo mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi ni uko iyo ngingo yafashwe hageze kugira ngo ituze urudandazwa ndengambibe rwo mu mpisho. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika Habutoyi Gabriyeli arongoye abadandaza bo muri komine Kabarore aremeza ayo makuru.
Mu minsi iheze harabaye ibintu bivyo bimeze nka fraude bakaza baja kurangura ibiharage bakabijana mu Rwanda, ibyo twarabibonye iminsi mike. Abadandaza rero bafise ikibazo cy'uko hacye hafatwa ingingo turi kumwe n'abarongoye ubutegetsi Musanteri n'abandi dufata ingingo y'uko atamudandaza asubira kujya kurangura uko yishakiye mu gisagara cya Kayanza ibiharage, amavuta, umuceri.
Mustaneri wa komine Kabarore na wenyene yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kwiyonga ingo yafashwe ku neza ya komine arongoye abayibamwo badasigaye inyuma. Beretimas isaguye aratahura kwiyonga ingo ifise ingaruka mbi ariko atakundi byari kugenda kuko amazi yari yarenze inkombe.
Ubu bizanwa n'abafite uburenganzira kandi bagaca bidandariza mu mazu y'ubudandariza yabo nyene hamwe ushobora kuja kuraba aho bariko bidandariza kubera ko baba baronse ushaka kubirangura ukabona ko ariho biri. Gusa murumva yuko bene igihugu nabo bamwe bahora babironka bariye nk'akadeni canke babiguze bagiye gukorera uwo mudandaza ubu bitaborohera kubironka ariko nabasaba kwihangana kuko nta kundi twari kubigenza.
Abatuye Kabarore bagowe bakiriko kuko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabagirije Frode muri kuno kwezi kwa 12 hari mu birori byo kwinjira inyubakwa nshasha y'ibiro by'intara ya Kayanza.
Mufashiri haje vyanyu byose mutaje mushiri abanyamahanga ngo bibire. Mufashiri gori mushiri abanyamahanga ngo bibire. None muri ko kanura amaso ngo turashonje. Sinagume ko minduru ni nyabu ni Frode fata. Genda mu bizana none mwa bizana mvuga. Mukarerekera ba Frode bikagenda troye. Ibyo zacu zose murarungika. Genda rero mu bizana turaze. Mugabe ingorane urumuvyeyi umwana ashonje ucurira. Aha ni Imana yashatse kubereka ubujuju bwanyu kugira ntimuze musubire kuba mu bujuju.
Abahinga mu bijanye n'ubutunzi batashimye guha amajwi abakunzi b'Ijwi rya Amerika barataura ingingo yafashwe n'intwaro muri komine Kabarore ariko bagasanga iziho nyanga gateka k'abadandaza n'abaguzi droit économique mu Gifaransa basaba kwiyunga ingo yofutwa hagafatwa izindi ngingo zijanye no gucungera imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda mu ntumbero yo kugwanya urudandazwa rwa magendu kuko Uburundi bufise inzego zijejwe gucungera imbibe z'igihugu kandi zikwiye.
Urakoze Thierry Ndayishimiye abastanteri batatu n'umujyanama wambura matare w'intara ya Rumonge barafunzwe ubushinjacyaha bubarega kwiba amabati n'isima byari bigenewe gusana amashuri ibikoresho byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Inkuru irambuye Eloge Wibikaneza.
Mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abastanteri n'umuhanuzi wa Romatari yajejwe gutunganya ikigega n'intwaro bafungiwe. Nabastanteri b'amakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ko umwidondoro wabo n'amajwi yabo bija habona. Amasoko yacu yongera ko kwa Buyengero bafunganywe na sebukwe bitewe n'uko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yarimbye barisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya Bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana avuga ko ari imenyetso ndamusiga zerekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya Perezida Ndayishimiye bigenewe gusa urano kubaka amashuhure mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihugu uje rwagatakaza na muntu Seni Gihasha amenyesha kwifatwa n'ifungwa ry'abategetsi ari ikimenyetso k'ubutungane bwigenga kandi ata muntu ari hejuru y'amategeko. Sikta Vinyini Muraba aha yari katoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbazwa imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiza agatakaza na muntu hari ku gatandatu mu gitagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Seni Gihasha irashimye ingene ubutungane buriko burahana aba ahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanza Lake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu.
Itabwa muri yompi ry'abategetsi n'umuhanuzi wa Romatari w'intara ya Rumonge ryakurikiye amajambo arimo agashavu ya Perezida Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yavuze ko abantu bashaka kubandanya bajya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba. Aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara. Yashimangiye ivyo avuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire igihugu cyahombera bikomeye.
Ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ba continuity director nidambiye continuity director agaromala continuity ntago mwarasinye ngo mwasinye amubona ko muri president wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jawe nshasinye ubuhimbiri ndabyemeza sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyira cyose sindi ni sinshobora kugendera kuri contract yeze nzobyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akazi imbere y'ubutungane ankade hote traizo antuka kugarukana iz'igihugu yibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe neva ndakwemerera bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hakw'igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagararira reka mfume mpfa hanyuma muze rusigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe mu rupfu ntibikunda
Amunari akayanza nyene yunganye umukuru w'igihugu Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokwitwiza abayobe nk'uko byahora bikorwa umugambwe Sandra JFDD uri ku butegetsi ukirwanira mu ishyamba
ibya leta ibya leta ibya leta ibya leta ibya leta cyo nkiri ukurugamba ukamurwa gukarenza bacha bakujana kugiti bakakumanika uraba hasi amaguru hejo bacha bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikuvemo namwe mu gitare umunsi umwe ni kugiti kugiti
abandi bategetsi barimo bahoza rongoye intara ya Rumonge ya conservateur nitunga aheruka kugenwa village kuba muhanuzi wa ambasade y'Burundi Kinshasa muri Congo abasanteri b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yarabakenyezi barumirijwe mu mpera z'indwi Uwambere yasambishijwe n'ibiro by'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ibyirwa by'amezi atatu ku bijyanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'ubushyikirizamanza mukuru wa Repubulika akubukira sentare tubiramo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babibwirwa ijya Amerika uko ari batatu bararekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri aba bategetsi bo mu ntara ya Rumonge byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka eroje rurika neza iru rya Amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda Beatrice Munyenyezi yongeye kwihana umucamanza ukuri inteko yiburanisha amushinja gufata ibyemezo bibogamye mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda nyuma yaho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye afashe icyemezo ko abatanga buhamya bamushinja bagomba gutangira ubuhamya mu muhejo abani nabo bamushinjirije mu ruhame muri Amerika Eric bagira ubusa yarahari
umucamanza ukuri y'inteko kwiburanisha gitangaza ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide bagomba kurindirwa umutekano ruhande rw'iregura rwabaye nk'urutunguwe Abo batanga buhamya urukiko rwisumbuye rwa Huye ruvuga ko rwabahaye amazina y'amahimbano mu mugambi wo kubarindira umutekano. Umunyamategeko Felicien Ngashema umwe mu bunganira Beatrice Munyenyezi yavuze ko baje mu rukiko biteguye kuburana batanga buhamya bari mu ruhame ariko batungurwa nuko bagiye kurindirwa umutekano. Aribaza uburyo umwe mu batanga buhamya yasaba kurindirwa umutekano bikarangira bose babashyize mu muhezo. Naho umunyamategeko Brice Bikotwa akibaza uburyo abo batanga buhamya imyirondoro yabo yagaragajwe mu rukiko rwarangiza rugatangaza ko batangira ubuhamya bwabo mu muhezo basabye urukiko ko batangira ubuhamya mu ruhame bikazanaborohera kubahata ibibazo mu bwisanzure baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarabasabiye umuhezo mbere kuko kubw'aba banyamategeko ibyo abatanga ubuhamya byamaze kujya ku karubanda umunyamategeko Gashema avuga ko u Rwanda rutekanye bihagije akibaza impamvu abatanga buhamya bashinjwe yunganira basaba kurindirwa umutekano yavuze ko kuva bagaragara mu rukiko nta kibi kigeze kibabaho kubushinjacyaha ariko gusaba umuhezo ntacyo byishe kandi bisanzwe byemewe mu mategeko bugasaba ko ibivugwa n'abanyamategeko ba Munyenyezi byateshwa agaciro byasabye urukiko kujya kwiherera ruza rutegeka ko batanga buhamya barindirwa umutekano rwavuze ko nta mategeko yaba yishwe batangiye ubuhamya bwabo mu muhezo aha niho madamu munyenyezi yakije ambabwira umucamanza ukuri inteko iburanisha ko amwihanye yamubwiye ko nta butabera mwitezeho munyenyezi yabwiye umucamanza Patricia Mukayiza ko ibyemezo afata bibogamye akeka ko ashobora kuba mufiteho urwango rushingiye ku byaharigwa mu magambo yagize ati nyakubaha president w'inteko murabogamye cyane sinshobora guhabwa ubutabera nawe kuko kuva waburanisha wagiye ufata ibyemezo bibogamye ndakwihanye munyenyezi yakomeje agira ati ndabizi ko genocide yakorewe abatutsi yagize ingaruka zitandukanye kuri benshi ndetse basigira ibikomere bikomeye ati niba urumwe muri abo I'm sorry bisobanuye ngo umbabarire rero niba bimeze bityo mwaba mubaye juge parti bivuze ngo n'umucamanza yabasa n'uwicira urubanza ati kuko ndegwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi byari ku nshuro ya kabiri munyenyezi yihana umucamanza ukuri inteko iburanisha buri gihe amushinja kumufatira ibyemezo yita ko bibogamye abatanga ubuhamya barasaba kurindirwa umutekano mu nkiko z'u Rwanda mu gihe bashinjirije munyenyezi mu ruhame mu gihe yari muri Amerika ibyo nibyo bikomeza kuba igifatwa nk'amayobera ku ruhande rwa munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira umucamanza ukuri inteko iburanisha yahise yanzura ko iburanisha rigomba kuba rihagaze nk'uko amategeko abiteganya abanyamategeko bagiye gutegura imyanzuro isobanura ubwihane bakazayishyikiriza urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza yatangaje ko iburanisha rizakomeza mu mwaka utaho 2023 urukiko rwisumbuye rwa Huye rwari rwatiye icyumba mu rukiko rukuru I Nyanza kirufasha kumva batanga buhamya Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyarwanda kazuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki n'umukazana wa Paul na Nyiramasukura ministri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi uyu yakatiwe gufunga imyaka 47 n'urukiko rwa Rusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide umugabo wa Munyenyezi Hassan Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya genocide mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari yo ku nzego zishinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika ibyaharegwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi Munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasuhuko ehwagira ubusaye ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
kuri wa mbere abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya Fizi iri mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo kudakora imirimo mu gihe cy'iminsi itatu mu rwego rwo gusaba ko leta ya Kongo yavanaho za bariyeri z'abasirikare zidahwema kwishyuza abagenzi amafaranga muri Fizi Uvira Vedaste Ngabo
iyo myigaragambyo yagaragaye cyane ahitwa Mboko Baraka Misitsi Rusenda ndetse na Kirembwe aho abatwara ibinyabiziga bavuga yuko binubira amafaranga bicara bishura kuko banyuze kuri za bariyeri z'igisirikare ndetse n'izindi bariyeri za serivisi za leta Mukinji Elisha n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwara ibinyabiziga rizwi ku izina rya Senat La Synergie des Associations des Transporteurs du Congo avuga yuko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Congo ko yabavaniraho izo bariyeri zicara zibishyuza amafaranga ku manywa na nijoro
ba autorite vrema bajitahidi kuweka teritwari ya Fizi sawa sawa na teritwari zingine.
Turashaka ko abayobozi bafata Fizi nk'izindi teritwari apana kugira Fizi nka teritwari y'umurima wa leta. Ibyo nibyo dushaka. Ubu dutangiye gukurikirana iki kintu. Nitumara iminsi itatu nta binyabiziga binyura mu ibarabara, nitutabona igisubizo, tuzakora ibindi bintu birimo kujya mu muhanda ndetse no kutishyura imisoro. Mukinji Elisha avuga yuko kuva Makobora kugeza Baraka hari bariyeri 15 za FARDC zishyuza abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani ndetse kuva Baraka ujya Misiti hari bariyeri za FARDC 13 zishyuza abagenzi amafaranga 1000 niyo ngabo Jean Dodier n'umutari ukorera Baraka Uvira avuga yuko imyigaragambyo yo guhagarika imirimo mu gihe cy'iminsi itatu bakoze ari ngombwa kuko bari barambiwe n'uburyo FARDC yicaye isaba abagenzi batwaye kwishyura amafaranga kuri za barriere.
Rero nkagiyeyo ndi umumotari impolisi cyenda ashyigikiye iyi mandama n'iriki yaba yo kwiyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bo gutangisha sekisatengsa hajye ndiye polisi ariko kuva mu gitondo n'ubundi yicaye kubera iki kubwo kubura abakiriya. Ntabwo ari force kuriha amajana atanu ariko urashika no ku ikamba ukazabumva ngo utayarishe ntumvangango turagufunze ugacyura bisho bagufungiye abo basoda ukashukivura aha hirya ugomba gushyikira itanda basize abasoda nta nicyo bagejwe ariko bakisha amahera amajana atanu n'atanu.
Rashidi Gatege n'umwe mu motari bakorera muri teritwari ya Fizi asobanura ko bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC zishyuza amafaranga bituma binjira mu gihombo.
Ikibazo nk'icyobura kwa bosi kuko urumva iyo twaye umukiriya uwo munsi umushikanye ntibubvira umaze kumushikana umukuye ibaraka kugera ibuvira mwumvikanye 25 wagera ibuvira ukaje usanga guhaye 100 atayandi yahereye ku mabariyeri y'abasoda ntandi mayara asigaranye ukacyura bakumufata nabi kandi nawe wabonye ibyamubaye ko ku basoda kandi yahaye abasoda uri kurareba urumva uje ikibazo natwe tubwira kwa bosi urumva nta presema nta tuba tukironse urumva bosi nawe acaye yubira yuko wamuriye amahera kandi nta mahera atewe wariye wayabuze bivanye n'uko umukiriya nawe yatanze amahera ku basoda akamuherana.
Bamwe mu bagenzi bari basanzwe banyura muri iri barabara rya Fizi bavuye Baraka cyangwa Rusenda bagana Uvira bahitamo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kwirinda kwishyurwa amafaranga menshi kuri za bariyeri za FARDC.
Umukiriya yahora yipakiza imoto ubu asigaye afata iboti cyangwa ubwato kugira ashike ibubwira amabariyeri yose hamwe kuva Ibaraka gushika ibubwira n'amabariyeri 18 mwayo 18 umukiriya atanga 55 rero agacogenda guharura urumva arisha 20,000 byiwe cya 25 agacagenda agashyira ko ibindi 10 umva cyane 35 muri 35 urumva ucyusanga natwe bakiriye abamotari cyo gucabura bakiriye.
Umuvugizi w'igisirikare muri aka karere Lieutenant Mike Longo avuga yuko bariyeri za FARDC ziri mu ibarabara arizo gucungira abaturage umutekano ariko avuga yuko nta makuru bafite abasirikare bishuza abagenzi amafaranga. Nubwo muri Fizi abaturage binubira ubwinshi bwa za bariyeri zishuza amafaranga muri teritwari ya Uvira ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zagiye zivanaho amwe mu mabariyeri ya FARDC n'abamayimayi atariyemewe n'amategeko. Ubedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Aha ni udusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara nafashwe na Diane Tana kuyabagezaho hamwe na rero tubashimiye kuba mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje na gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umwana w'umwami asaba imbwa yarabanje kubajisha inkomo. Mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Mr. Nshimiyimana.
Bateye bazaye mugaheka tubifurisha amahoro n'imigisha waho muri hose fiti dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba
Radio.
yacu